ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri makuru muje kudushikiriza unaho n'umwanya w'ikiganiro ubisanga kumuso gatano hizeye kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka. Hakaba haratangajwe ikivugo cy'uyu mwaka ku imbere y'impera y'umwaka w'2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi. Umwe mu rwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri icyo gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi bategereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira akazoza karwo kuko ahanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cyama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe? Umuzi w'ibibazo byama bicanishamo abarundi n'uyuhe? Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato, twatumiye George Nikizari mu Burundi na Johannes Marius Ndavyigenge bari mu Burundi nabo nyine. Mwiriwe neza bashya ntawe mwese turi kumwe. Murakome ngaho
namahoro namahoro bujumbura zombona namahoro kabisa.
Yego twebwe bujumbura namahoro namahoro
nani byiza cyane rwose. Nashaka rero dutangura kuri mwebwe kuri ico kibazo cugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho bajya mu ryamiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru. Ikintu mubona cokorwa kugira ngo ako gahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane rwose ika ibibazo bitarega umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nkirihe? Reka dutangure kuri mwebwe George Nikiza.
Ego nkuko mubivuze ukuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe k'igihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cy'imbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipuza. Ikibazo rero cy'umutekano muke, ikibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane. None igituma ibyo biba ni ikihe? Ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona, ikibazo cy'ubutungane nicyo mbona kiri hagati ya byose. Kuko kuva Burundi bucikukiye bwagumye bugwa mu ngorane, abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibe imanza ukuri kuja habona. Uko ibihe byagenda birakurikirana, uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana, bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe, bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwarwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu migambi itandukanye bamye bakingiranira ikibaba?
Sino bushikiye hose ndabivuga uko, ariko n'ukuri niko bimeze. Turabye nk'igihe irindwi na kabiri cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisha tatu tutabonye ibyari byo, hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi, ibyo biravugwa. Cyane na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyabanyizwe na kabiri. Rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro, ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango. Urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho, jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingirana yaje nibaza ko koza muri iyo ntumbero y'uko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye. Aho niho nohashira cyane ko hari gukingiranira kw'abo bantu.
Johannes Marius Ndavyigenge mwe mubibona gute?
Yego jewe nanjye mbanje kuramutsa n'abariko barumva ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye, hanyuma jewe simava nifata ku kibazo cy'u Burundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane. Uburundi ni nkako kuva kera budaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro n'ubure y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact ijya kuinfluensa la politique nationale de l'interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoke, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise yaje ihari. Iyo ni ihagararaho honyine, kuko iyo umuntu avuga ati je vais diviser pour l'Union avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomi politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hano hariho intambamyi igatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari mugabo gacasanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati iki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, acagire iki rero arondera ukuntu burya abasangiye ubusa bikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajemo na manipulation. Moi je suis désolé mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatoni cyane. Iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura. Ujya amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronke ari umutwajya ujya ntabara cyane, icyo nicyo nabyayo bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agibira abaneza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe, mbere amafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya. Icya mbere icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo nerekeza kuvuga mu biganiro bikinyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisare abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo utabihawe urindire uzoronka na hirya yejo utanose nawo habura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bari kuravuga ngo bariko bagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazabigira bazabigira na hirya yejo ugasanga ari ibintu bizokama biri ahandi nikugira naka ro nyicajya nikugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko boha indebe abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
Ego George nikiza mukanya gatoya cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyo torerwa umuti gute?
Ego imbere yuko nza kuri ubutungane nko ndire Frederic ngaruke no kuri kuri umugenzi wanje avuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibyo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyane cyane autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafurika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mbo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa kuvuna na buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agati bampembero tukira abatuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience generale sinzo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi ibaza ko ari kuvugudikira hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza. Igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika, mu Burundi, tukubaka ingo zacu, ibihugu byacu, tukaraba umuntu uhanze nawe ahazoca. Igihe tumuciriye igisoko nuko azogicamo kaje kubutungane. Kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye. Mu Burundi harabaye ibyicaro byinshi, habaye igitega umukuru w'igihugu aheruka kuvugana ibyerekeye by'ubutungane. Ikibazo cy'ubutungane ni ikibazo kijyanye n'uburongozi bwiza, n'uburongozi bwiza kuko usa kuko n'umuntu bakunda akabona kure, hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu, hagati mu gihugu, kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujyaho, uburongozi bushobora korohereza ubutungane. Naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka, usha usanga ibintu bimeze uko nyene biteza kumira ko uri ushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha. Rero hanini nifuza cyane yuko intwaro uburyo bw'ingenzi ngo bitwagwe n'ikirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashoboka hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza.
Yego, Johannes Marius mu kanya gatoya cyane rwose, amasoro na 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'Ifaransa manipulation, icyo kibazo cyoterwa inshu gute akane gato cyane.
Ego najere kama mbega tonye nshubimbe kwa kakana ari kintu havuze yameze mu gihe amewanze kuca na vuze nusanzwe nibyo ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kwera umuntu uhanze gusha. Oya, burya nije navuze ati ntazera ngo de or mugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de naje bunye no nyereka George akambi ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubonye no kimuronka ko mwacanorera kwinjye. Ariko ikituma navuga ati bintu byazanye kuva kera, raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore, nta kuboko kwabo hanze kwabaye bo gushika harinda yicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndabaye reka n'iki gihe urabyo uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekerwa. Noneho sinaho honyine fata rero kuri mwezi Gisabo yatanguye kubona mubyira contact n'abanyamahanga nimeyo kibyabaye kuri Maconjo. None si mwene ibyo nyine nizo by'amabiba si ukuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha ukumenya kuva inyuma y'uko kuboko kw'abanyamahanga. Hanyuma iyi manipulation nayo navuga kugwaruka, ugwaruka bitegeza kugira conscience rukumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo mubyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica, kandi dutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka, amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo yambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi. Nico niko ndavuga ati imeno zenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza radio hijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywani muri radio ijwi rya Amerika. Didier, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hehe? Muri Bujumbura? Muri hehe?
Ndi Didier, ndi Bujumbura.
Yego, murafise ikibazo, murafise icyumviro, duga ku ijambo.
Yego, je nagomba kubaza abatumire.
Yego.
Kenshi urwaruka rurakunda gucinyirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama, kumbe bateguye urwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga. Ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima, baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo. Nicyo gituma politiki yo guteza imbere urwaruka itoroshe mu Burundi, kuko urwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe. Uko uravye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'urwaruka n'ukuntu ariko harapfa urwaruka rwinshi ku bwinshi, apana bukebuke ku bwinshi, kuko intambara yose yamiza ihitana urwaruka. None kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye? Twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu. Ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi, ibyo twe ntitubifatira ko, kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ugufite ibijumba ngo agutware imbwa. Rero ibyo bitwo bifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu y'ugute urwaruko kuko baravuga muri ntuze mwanditse go gushika muri Ben Clan kuko urwaruko rwa rwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko urazwe mu mabarabara no urwaruko gusa abatagira akazi mu urwaruko gusa abicwa no urwaruko gusa abantu biyayura mutwe no urwaruko gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ndiro ikibazo cy'urwaruko naha akazi kubura ariko bagakereya de proje abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mw'iyo migambi urwaruka ruba rwitoreye n'igihugu kugorora n'igihugu cotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoda
yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikizana Johannes Marius bagira icyo bavuze ku vyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon Leon muri neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyangwa icyumviro
cyumviro cyanjye nashaka gusubiriza twebwe jepfo ishobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane zidahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisitama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'indamiro kandi mvuga kubera iki yaba nk'umudepite cyangwa perezida arabona yuko amwe yuva ku butegetsi abona yuko atadofira gusukira amatungo kandi atadofira kugira atatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana aba wundi agomba gusukira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore bakabasha kuri twebwe urwaruka kubera bamwe natwe yajya ntiwafite inguvu bituma natwe tubamanikire ni ikintu bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafite politike nziza yo kugwiza akazi cyangwa kugira ngo yakagure neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatuyaba gatanu byiza twabona yuko kuba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gusukira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko nawe uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari filisharije
murakoze Leon reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo reka n'ibyumviro bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarirwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo nduga ku ijambo akanya gato munota umwe
murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo abanyapolitike bibyabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyumviro bya babatumwe n'abanyamigambwe abanyepolitike ku ruhande rumwe umuntu yo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muntu yo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiwereka kuyivuga n'ukuri yatigenda uraba ingene witeze imbere uvigishe n'abandi ehejewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hama ukabyumva ukabisigurira urundi rwaruka ibyo n'ukuri ibyo ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impanuro mbere ni utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu wewe ubwiwe ku giti ciwe yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera ingene ayishyira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntishobora kuja muri politike ngo abanyepolitike baraduhenda mugabo wojayo ufise uri kurajya ufite ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza budashaka urabyanga ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane ikindi naco ngomba gakoresha cya Leon nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashyirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma sindi kwarinda sindi nicaricho ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi biri mu banye politike batari ku butegetsi cyo kuri opposition n'uguhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo byumvira ngo naba bantu bari kuri politike nitwebwe naba jeune bazofatira conscience bakabona yuko akazoza cy'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiriyo banja
yego merekadi ni jambo
ntiza kufata bati dukeneye kujyaha dukeneye uko umuntu adushigikira adushikana
yego me Johannes Marius nawe mukanya gato cyane gose ku byumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihute cyane
Jewe nande nabagomba mbanze mpereke iki aheje ko George manira mushyigikira ku kantu gatonyi hariho ikibazo cya Marco do video ku bantu bamwe bamwe aravuga ibintu yuko bimwe bimwe byaba biri mu mapolitiki muri mu banyepolitiki no mu masosiyete cyangwa honyine yandamuha akarorero gatonyi cyane ejo bundi si kera bariko baraba abigisha muri minisitiri aho uzasanga muri kaminuza y'i Burundi uzasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ibyo ni ibintu biri mu nekurante none mwibaza yuko iyo yari politiki yari karagira cyangwa n'imwe byo kwiyuganira ko nyine nk'ikindi bintu nakubwira aho yaratubwira ngo ufuko niyo yuganira ko ariko umugabo urumva ni byo biba none ahandi aho uzasanga umunyepolitiki ariko arategura politiki akayikora umugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo n'ingorane y'abarundi kandi n'ingorane y'ugwarukiyo iyo n'ingorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo DJ yavuze cyuko ari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi kuko ugasanga ngo babateguye hari ikintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko avuga yuko urwaruka kumbe umenga nta bwengero ugira ubwo akaravuga ubwengero ashobora nawe nyine kwiyumvira bijya ko ari kwiyumvira ko ashoboye kuvuga icyiyumviro kimeze neza cyangwa izintumbero aba yagihawe n'uwundi muntu arashaka kukivuga gikuye iwiwe ahubwo gusa icyo nuvuga no hano ruza kumugira nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo iki n'iki n'iki kuko bari uwo niwe adafise vizio kandi wazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugera rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze abantu ntibojya ku butegetsi bafise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa kugira ngo bahatungire oya muzanzwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzama ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo na biriya batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabane nibyo nka bisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwundi ahaje niho byoba nabyiza kuko nitwaguma dusanga abarundi bariko baraduhingira fundi yuko umuntu azoko amazi yuko ibintu bidakunda cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akari kubera n'ibyo niko kabisa ari ugwaruka gwinshi rushomereye
acarumereza
amafaranga make nyine tuyoga dukenye cyangwa n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari ibi cyane
Johannes mwavuze ko abantu bakwiye kurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sivyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kurya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kurya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu agwica utakoreye
ego mereka
niba genda ukabwira abanyagihugu ati jyewe nkeneye ibi n'ibi ko imbaraga amatugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda biyamamaze hamwe yatsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambwira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo porogaramu yawe porogaramu yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo gushyiraho rwawe ntamagare ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye
ntibishakishe
kumfasha gushyira mu ngiro porogaramu yanjye rindira nawe udashyire mu ngiro porogaramu yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika haragakiza muri neza miriwe neza murakomeye murafite muri hehe
muri province Rumonge
murafite icyumviro mose ikibazo ku kiganiro tuko turagira tugaruka
yego ndafite icyumviro ngo namushikiriza na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka kugera kuri 30 iyo bantu ahanini usanga bafite ingufu z'uk tandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere nibyo rero politiki yari itanze nabi kuri abo bantu umva bikaboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza badashobora kwishimira mu migambi yabo imico hano n'ibindi nicyo gituma rero icyo dusaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu umutomuto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kizabe giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze hagakiza reka duhere n'ijambo ndayishimiye ndayishimiye muri iyo neza
yiriwe
mnafite ikibazo masee cyiyumviro duga ku ijambo
ego ahanini tena gomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva
dere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze twarabuze icyo no kwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe tubasize mu rukundo tubasize mu gwanko tubasizehe hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafashira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati inemera yuko ugwaruka ruhendwa ariko ntibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi bubatura bashyize muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero njye nuvuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nabo bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe ntihame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakama ariko babigisha urwango. Njye navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza igisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano uko amari ko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye rero mvuga ntanini ni
urakoze
cyotuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka bitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye ndagushimiye ku cimbiro mushikirije Elkana namwe hagakiza Georges. Ndashimira avuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero batabona kure bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza eka akaba avuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ko iki akanya gatoya cyane rwose munsi munotumwe
murakoze. Ego nivyo nje ndakubwire icheke kutabona kure ko abategetsi sindiye no bisigura kuko ubwa mbere ho nkubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanje ndafise carte strategique de croissance de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kuruka muri icyo gitabo nyene imigambi y'ingene urwaruka rudoronka kazi ingene igihugu ingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru ni kurituma abajeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habura iki? Ndakubwire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategi ya development durable de tourisme strategi ya industriel strategi de la bonne gouvernance hari ama strategi menshi leta yashizeho n'ingene yoja mu ngiro ariko vrema ntaraja mu ngiro. Rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ndyo nagomba nkundire nkudikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngari karavuga cyane cyane kubyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abinyatabyenagije arabizi aho aba imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigo biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero nari ibyo n'ibibazo byo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipandwe mu matiwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marius nawe ndaguhe umunota umwe cyanke munsi umunota umwe ubwico uvuze ku byashikijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyane rwose
mu bisanzwe njye nicyo nahereka kumvuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biteza gusubirwamo bigasubirwa neza abantu bakaraba ingene jeza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akatudukorose ukunuku hari aho bahora bitana abadacikana basanga bose basigagira politike yo kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati heneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzanje George bishobora kujya mwiri nyene nimba leta ihari yarateguye programme ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuku nuko mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishize mu ngiro ariko bigaca biza gushigwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane je ntandansavamo ndemeye wase wameye wemeye nije nyene ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahijeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyangwa abandanye harimo iki nacyo umugenzi wanjye avuze nibyo se uzo kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko ari cyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenda kiza desije yari mu gasho none kumenda nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ningeni ibinye ndiko ndakubwira pece turi ko Uburundi bwacu uzosanga le politicien bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo nicyo cyo kurondera ni wundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira Uburundi ibibazo bwamamwo bihere yanatanze akarorero koroshe nabwiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwo ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira ni ibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa twiruka inyuma y'ibintu bitari byo kuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari ibi nyene renderera handi si iki kibazo tubona
iki kibazo turakizana ko ushyira ntahe Johannes Marius icyo kibazo nicyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora inyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Emmanuela niyo neza Emmanuel muri hehe vuga cyane rwose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo cyanke cy'imvuriro egera telefone twumve ko yovuga neza iyo kwivuga nabi duga ku ijambo twumve Emmanuel, reka tuguhamagara mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo. Shana he George Nikiza Johannes ravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi buri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku munzi wi ngorane nyamukuru yatanze karoro ku abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
yego yego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ngira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora no kuba ko that's the context era analyse des priorités pour la conservation de la paix au Burundi de mettre l'accent sur les objectifs visa promouvoir l'emploi no kuvuga yuko abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo umwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunze hanyuma ngo yanteze mu Burundi umenga ashyigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajenereta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakibyura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika ku cyo bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batwawe n'agashavu ngira ndakubwire yuko nk'ibi bintu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na imfubyi zintu na kabiri ariko baba kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 baba batazi iyo bari hanyuma impinduka gatoyi mbona hariho abajeune abantu urwaruka rukiri ruto nubwo ati imyaka 15-30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizava bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo tubapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga shasha kandi intumbero icyo gituma rero buraba kageroma ikibazo icyaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 60% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'uko bamanipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombe umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo iby'ubutungane no kubafasha kuko
n'indero n'inyigisho irume reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika ku cyo bipfuza kuko burya umuntu adafite ku cyo yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
yego me reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika imenye imana mwiriwe neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
ndarase icyumviro
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko rwaruka muri bino bihe rutoshobora kugarumviza abanyepolitike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu ugasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abo bantu babasutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bagageze yuko bagabura ibyo bakuye nibo ugasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubi kandi ata kintu kinini hakuru mbona rwaruka ruba ruriko ruzingukiramo urumva hari hakwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutaza rubisuka mu bintu bataza rumvirwa abanyepolitike cyane cyane kuko ibintu abanyepolitike ntibasubira no gukwiye bakamaze no gushaka ubutegetsi rero abo rwaruka rwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko izo bya politike byawe abenye politike adashobora kuduhenda ngo tujye muri ibi mariliya mariya tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane.
Murakoze bimenya Imana. Reka duhe ijambo Felix. Felix amerewe neza?
Mure cyane.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego, nafite icyumviro. Ndaguma nitwaje utugani tw'Abarundi.
Yego.
Ugutegeye kunda abayose aho gufatira kandi ngo inzara n'inzaragiza. Mu bisanzwe nagabanje n'urwaruka naho jewe ndiko ndarurengana mwe kabiri n'abanyapolitike. Mu bisanzwe urwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike. Abanyapolitike baronenda zabo natwe rero turareka zakaje kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa. Bo barakomeye abana babo bari kubariga banareko barabandanya ariko bibakira amazu naho bupfa abana babo baje kuma babaho ubwo turi natwe tugira tuba ibintu by'imbererezi ntarandiriye. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Felix. Icyumviro cy'abashinzwe ntahe Felix na Menyimana amushinzwe ntahe Johannes Marius amasegonda 30.
Ego mbere yuko nagomba mbanze nshime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro. Hanyuma ngende mpumurije mugenzi wanjye George jese nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa. Oya, natanze akarorero gusa kerekana yuko icyora gitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza. Ntavuga ni oya, sinadakabuka kubera hajya byagenze uko ntibyabaye. Ntavuga ngira ahubwo rero londerera ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona baba ariko baragira ibibazo kunuku jewe ibyo ntacyo nzi mugabo birashoboka. Ati bariho bameze ukuntu babaza bagira ingorane baze nk'uku nuku ntavuga ngira rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashaka ko bagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoka. Hanyuma jewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakabagira ibiganiro ibiganiro nama mvuga ko atanu na kimwe nigira mbona bizogamwe atanu icyo bimaze ariko bigitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'Abarundi bashyiremo n'urwaruka baca bababwira bati fuera de radio ni kuraba ingene murondera ingene muhakazi urwaruka hanyuma uzundarire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitanira rimwe iwabo genzura nibere ku kazi hanyuma nibashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati urashobora kumambandanye mvuze ati ego canke oya ntasubizamo nuko rero je mbona umenga ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye ico rukora ntirukeneye ubwo izo nzoga uja kumuha uno munsi ntirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ariko tumwereka aho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho bumanye muri politike myiza. Hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka kumvuga nti n'ubu ndarisubiyemo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanze icyo wanze waracanse reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzazungumza uti cya kinini navuze ntubona ko uyu nyi yababyabahenze nimundekere uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugane bavuga ati ntacyo nkeneye hamugane zo kugikora jengo yari nabaye bakemeza bagati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hati yazuyu
akabyica. Reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya n'ibyimbo bya bimenya Imana na Felix mukanya gatoya cyane rwose baba ku isaha
ndumva ko biriko birasa n'ibikiganiro kisa nuko kiyo kirahera icyo twari ko dindose tuvuga uno munsi ni ikibazo by'urwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite se nashaka n'ukuri mpereze impanuro naho zitaraheza burya uburyo bw'ingene urwaruka rubaho biva kuri go umwe wese ku gitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe rwaruka dusangiye urunganwe jewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ubundi bwose ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakora n'iyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda njewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo gushikaho njya kuri booking cyane ku kibuga cy'indege cy'indege zijya muri Uganda mugeze ntafite yonja uja muri Ethiopia muri Afrika yepo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo no hanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese hari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivere ushoboye kubishikako niho uronka ingena abantu bagufasha nabo nabagira aho bahera naye ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugakora ni hose kufata iyo ntumbero nkuko ibiteza kugendana
tubibutse nje timwese komuniko murabandanya kumiriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika Patrick Aligitega Patrick muri Veneza
Mwiriwe neza.
Mwrasikiwa za mafisi yungviro.
Ani ni jente kiki yungviro.
Ego.
Oisa ngue politike yu Burundi, izi wa nye politike batugira, nibinu piza kari vila tomo, yetu raze mwenye ndiko. Ariko tukwe ingona ni dusisi nga wanduwa wa jene, kuko jendu mjene, sangwe ni gamulika minu za yu Burundi, Igitega. Mm-hmm. Ingona ni kwe tuduhura nazo, nuko awo wanye politike, mumategeko yu Burundi, hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyetoritike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu kinyarwanda niko babivuga no kuvuga afise uburenganzira bwo gukora ku kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora ntashobora gufata umuntu akide cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogende ushire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyene ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
yego me Patrick reka duhe n'ijambo sozera duhe ijambo onesto
ego na kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiye kintu bagikureho kuko nushobora gusohoka mu mashure gutwitura nka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni kintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi murakoze
urakoze Patrick rega ijambo onesor mukanya gato onesor mwiwe neza
mahoro neza
murasiki ibazo cy'umviro kane gato kugira ngo turabe ko ahinyishu aba tumire turi kumwe
jewe narashaka guterera cyane dufatiye kuri abantu ariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanye politiki bubunye tugafata n'abadukurira tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zajejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo wowe bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo babasise ukuntu baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mutanditse mu masezerano mwamwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu tuvuga
akanya karagiye mushya ntahe onesfor sozera ndaguhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bokemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera ko igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene by'ugwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikirangange ugwaruka muri kino gihe mu gihugu none yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyisha reka baguhinyisha umushyira ntahe oneso reka baguhinyisha George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hariho ibintu byinshi bivuzwe ku banyapolitike eka cyane cyane no kugwaruka nashaka amajambo make cyane gusa amasubona 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politike ko havuzwe bitari bityo duga ku ijambo
ego nka Patrick w'Igitega abuze ayiturabye inyandiko n'ibyo banyutrike bavuga usanga ari byiza atari ko bigiye guca mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nk'ibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko nkubwira ngo uje mu ngiro ibishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma bibyotuma mbere natera ingorane ikindi naco ico rero ikibazo namwe mvuga nti ikibazo cha leadership ikibazo cha leadership n'ukuri
ico bikaba gihambaye cyane gose
uko umuntu yogica ko cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishira
hamwe nako
birasaba yuko arongera amuhase experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo bisirasi bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayirongera kuko nta muntu
reka George reka ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasogo na 30 Johannes impanuro abanyapolitike reka ugaruka amasogo na 30 urenze
njyewe ntera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwoko niho ikibazo bijya kiri ikibazo ntikiri kugwaruka abanyapolitike bomenya yuko bategerezwa nuko uwanesura yagiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zihagararira ni kuvuga ngo ntabwo ari ikintu cyanditse akaba ari gengeye kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye nkama nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego nibi ugomba kumenya ku byo
wemeza
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma ikibazo ko abantu bakadashoboye akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu minsi iri imbere n'ikibazo cy'ugwaruka n'ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye enjeniyeri yadufashe mu ngingo bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukwikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi rya Amerika.
nobody like you. Ibyishimo, ibyishimo nibihenda eh. Oh, yeah, yeah, yeah. I will hold you down.